VOA. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya kiganiro muri sanga. Urero n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika, aha tubaha akaryo kugushikiza ibyimviro no kubaza ibibazo abatumire bacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Fidel Castro yahoze ayoboye Cuba yitavye Imana ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye afise imyaka 90. Ibirori byo gusezera Castro vyatanguye ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Havana no mu gisagara ca Santiago kiri mu buseruko bw'igihugu aho Castro yatanguriye revolution yiwe mu mwaka w'1953. Iminyota yiwe yaratemberejwe mu gihugu cose ikazoshingurwa ku munsi w'Imana mu gisagara ca Santiago de Cuba. Fidel Castro yayoboye Cuba kuva mu mwaka w'1959 inyuma yuko atembagaje intwaro ya President Fulgencio Batista. Abantu benshi baramukomeye amashi amaze kwigarurira igihugu ari kumwe n'umugwi w'abagwanyi yarayoboye, yamara abandi banyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barahunze igihugu. Intwaro ya Castro yaranzwe n'umugambi umwe wa gikomunista. Iyo ntwaro yarambuye ibigo by'ubucuruzi n'amahinguriro beneyo biba ivya leta. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu ntiyahengeshanishije mu kwagiriza ubutegetsi bwa Castro uhonyanga uburenganzira bwa muntu. Leta zunze ubumwe za Amerika zarahagaritse imigenderanire na Cuba mu mwaka w'1961. Iyo migenderanire yarasubiye gushigwaho mu mwaka w'2015. Kuva mu mwaka w'1959 President Obama yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Leta zunze ubumwe za Amerika yagendeye Cuba mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2016. Yamara naho ambasade z'ibihugu byombi zongeye gufungurwa, Leta zunze ubumwe za Amerika zagumijeho ibihano mu vyerekeye ubucuruzi, amafaranga n'ubutunzi. Fidel Castro yaragize yamara uruhara rukomeye mu gufasha ibihugu bito bito na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika kugwanya intwaro za gikoloni no mu rugamba rwo kugwanya indwara zigeramiye ako karere. Yaragwanije bikomeye Leta zunze ubumwe za Amerika yabona ko zishaka kwiganzira isi nzima no gukandamiza ibihugu bito bito bitagira kuri politike yazo. Mu mwaka w'2006 Fidel Castro yarashikirije amabanga yo kuyobora igihugu icegera ciwe basanzwe bavukana Raul Castro. Raul Castro yashinzwe icesa amabanga ya perezida mu mwaka w'2008. Twatumiye Athanase Karayenga umenyeshamakuru yigenga, akaba ari n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga ku bijanye n'itangazamakuru, kugira tuganire ku buzima n'irage rya Castro ukugene abonwa n'abamukunda hamwe n'abamwanga. Turakuramukije Athanase Karayenga. Alo?
Oui, mwanyo Vincent ndabaramukije.
Nguko rero turigomba tuvuge ku vyerekiye urupfu ubuzima n'irage rya Fidel Castro. Umuntu avuze izina rya Fidel Castro ni izina abantu benshi baca bumva, abantu cyane cyane bakurikirana ivyerekeye politique. Kubwanyu urupfu rwiwe ruvuze iki?
Ruvuze yuko nuko nyine abantu twese tuzoherera gupfa, mugabo Castro umenga yari yararusinze kenshi cyane. Sinzi ko mubizi, bavuga yuko bagombye kumwica 638 yarabisize rero bagombye kumwica amajana atandatu na mirongo itatu n'umunani. Urumva ko ari ibintu bitangaje rwose. Hanyuma Kaso nyene amenga ni umuntu atazova ku isi, kuko mu by'ukuri kuva atwaye muri Amerika, Etazi ni za Amerika bahana imbibe mu by'ukuri, kuko ni hagufi cyane n'ibirometero mirongo icyenda z'ikiyaga. Hatwaye abaperezida cumi n'umwe, bivuga yuko urazi ingene Kaso yarambiye ku butegetsi, urazi ingene yatwaye igihugu ciwe. Mu by'ukuri wamenga wumvise bavuga Cuba, wibaza ko ari igihugu kininiya cyane amahanga, wibaza yuko kingana sinzi nka Brezil cyangwa kingana na Canada n'ibihugu binini binini gutya, ariko mu by'ukuri ni igihugu gitoya cyane. Ubwiye Abarundi cyangwa Abanyarwanda cyangwa abantu twegereye mu bihugu byegeranye hafi iwacu mu biyaga binini, mu by'ukuri Kuba ni igihugu gifise abantu bangana n'ab'i Burundi, ni miliyoni cumi n'imwe, ariko izina ryiwe ryarabaye rurangiranwa isi yose kuva imyaka myinshi rwose, byerekana yuko rero ko ubuko yatashe y'Imana yirera. Ndibaza yuko asize inyuma yiwe ibintu byinshi 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 cyane turaza kubigaruka ko, ariko ni umuntu yatangaje abantu benshi isi yose ingene yatwaye imyaka myinshi bwa mbere kandi akaba rurangiranwa ku isi yose.
Duhere kuba mukunda abakunda politike yiwe n'uruhara yagize ningene yahanganye n'igihugu gikomakome nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri abo bamuvuga neza nibihe wewe ubona bituma bamuvuga neza yoba yaragize?
Erega mu by'ukuri naho uba wanka urukwavu ntiwanka ko rwiruka kandi rwiruka n'ingoga, n'abamwanka n'abamuvuga nabi hari ibintu bemera bavuga ati icyo kintu yaragishyizeho. Kubera iki? Uti urabye igihe yafata ubutegetsi kuba cyari igihugu kiganiwe n'abanyamerika bagifata nk'igihugu mu by'ukuri cy'ububandi gukoreramo amanyanga menshi. Hanyuma Castro rero aragwana arabahiteka icyo kintu abantu bose barabyemera, nabo yatsinze abanyamerika, abo banyamerika yatsinze baremera yuko yahaye iteka igihugu ciwe. Ikindi cya kabiri umuntu yavuga ni uko umwemera cyangwa utamwemera zikibuzwa yuko Kaso nk'uko nabivuze kare yamenyekanye ku isi yose kandi ari igihugu gitoya cyane woshira mu bunganwe bungana n'u Burundi. Ikindi cya gatatu wagiye uti naho woba wanka cyangwa umukunda, mu by'ukuri wumvise ibyo bavuga byose nagera muri Kuba mugabo bavuga yuko muri Kuba hariho ubungane buteye imbere rwose buri hagati y'ibihugu biteye imbere cyane mu byerekeye iby'amagara. Icyo kintu ni kintu bose bashikira ko bavuga yuko yabishoboye cyane, arafise abaganga benshi yigishije kuba rero igihugu gifise abantu benshi bize ibyo kuvura abantu, kandi n'i Burundi twarigeze kuronka abaganga bo muri Kuba baravuza n'ingozi ndabyibuka neza kuri bagaza kwisho baracemera. Ikindi nacyo kandi umuntu umwanga utamwanga umukunda indero ibyerekeye indero amashuri ni ukuri yarateza imbere igihugu cye rwose rwose biteye igomwe. Hanyuma n'umuntu yocishamo indirimbo rumba yo muri Kuba irazwi hose ku isi, reka ibyo byose n'ibintu umukunda utamukunda udashobora kutemera yuko yabishoboye.
Mwariko muravuga nko ku byerekeye mu gisata cerekeye amagara y'abantu ko ko yarungitse abaganga gufasha kugwanya indwara zigeramira ibihugu by'amazi y'amajambe na cyane cyane mu karere ka Afrika. Ico kibazo turaza kukigaruka ko mu gihe isi yahimbaje umusimbuza makungu hariwe kugwanya indwara ya sida hari ejo ku itariki imwe y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2016. Ariko kuba muvuga nabi n'abamwanka bavuga ko intwaro yiwe yaranzwe n'umugambwe umwe wa gikominista. Iyo ntwaro yakuye amashirahamwe y'ubucuruzi n'amahinguriro mu minwe yabikorera ku giti cyabo aja mu minwe ya leta. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu yagumye amwagiriza yagiriza n'ubutegetsi bwiwe ko buhonyanga uburenganzira bwa muntu aho muhavuye.
Eko ivyo nivyo ukuri navyo ne kuko ngarutse ku kintu ciza yakoze kandi ndabivuge nihuta cyane. Yarafashe rwose ibihugu byo muri Afurika kugwana, yararungise abasada benshi muri Ethiopia, muri Angola. Angola yabaye yarikukiye kubera yuko yafashijwe na Cuba. Hanyuma hari ibyo Castro atashoboye na gatoya kandi abamukunda cyangwa batamukunda nicyo kimwe nkizera ariko ndavuga bwa mbere bose baremera yuko kuri icyo kintu atabyashoboye uti kubera kubona yuko abantu muri Kuba n'ahari abantu bake cyari igihugu gifise kandi n'igihugu gifise uburyo bwinshi bwo kwiteza imbere. Abantu barakene rwose baravuga yuko kubera ubwo bukomunisime bwiwe abantu n'ukuri baba mu mazu matoya cyane bafise nta burenganzira bwinshi bafise. Hanyuma n'ikinacyo ni uko urabona kuba umukomuniste ntibirego birumvikana yuko abakomuniste bakuyeho uburyo bw'uko abantu bisunganya bakadandaza bagatera imbere. Ariko uraba Ubushinwa nacyo ni igihugu cy'abakomuniste ariko urabona ingene cyarwanije inzara kigateza imbere abanyagihugu babo bakiga. Noneho Ubushinwa bugiye kuba igihugu cya mbere mu isi mu bitandazwa byayo, mu bumenyi bwayo. Kuba umukomunisite rero si ukuvuga yuko uteza kuzingamira abantu abanyagihugu mu bukene bubi bw'ubuja. Ibyo Castro byaramunaniye. Hanyuma n'icyo nyine wavuze uti nibyo ntabwikenge buriho na gatonya. Hanyuma n'ikintu giteye agahinda kubona umuntu yagwaniye iteka ry'abanyagihugu biwe mu minsi ya muri iyi myaka ya nyuma tubona turi turacamo. Urazi ingene ashigikiye indwara zitwara nabi cyane ku isi. Aho nafata nk'akarorero ibihugu bibiri Venezuela. Venezuela ni igihugu kitashinagaye kubera indwara mbi z'igihugu z'uwabatwara kandi kuba ikaba nk'uko umenga niyo baramushigikiye rwose. N'akandi karorero katwegereye Uburundi. Kuba iyo hageze inama muri Nations Unies Kuba na Venezuela bishigikiye Uburundi. Ukiraga aba bantu baba kure yacu bari kure y'u Burundi batazi ibiduteye bahagarara mu Burundi igituma bashigikira indwara mbi y'u Burundi n'ukweri. Nogarukiza ngaho gusa mugabo birumvikana yuko abantu batamuvuga neza icyo bakura kandi kitumvikana.
Hari ndibuka umwigisha akomeye w'umwirabure ngaha muri Amerika yigisha kuri kaminuza ya Harvard akunda gukurikirana ahantu hose hari abantu bakomoka kubirabure baje bakomoka muri Afrika. Yaragiye muri Amerika y'Epfo araca no muri Cuba. Yavuze ati harabaye revolution ya mbere muri Cuba ya Fidel Castro, revolution mu bya politique. Ati hari revolution ya kabiri ikenewe muri Cuba yo gukura abirabure mu bukene ntangire barimo muri Cuba. Naho benshi bavuga ko ugereranyije no mu bindi bihugu ingene abirabure bakumigwa muri Cuba, umuntu yovuga ati kumbure hari hakarushe mugabo umuntu aravye mu bibanza bikomakomeye nko muri politique, mu vyerekeye budandaji, mu mashure, muntu asanga umenga nta birabure haboneka kandi hari abirabure benshi cyane muri Cuba kuri ico kibazo mu bivuga kwe
nabyo bivyo kuri uravye sikuba yonyene na Brazil ubiravye muri Brazil abirabure bariho benshi cyane bataboneka badatwara bataje imbere badashigwa imbere bama mu bukene biga nabi baba mu makartie mabi Brazil burya majorite n'abantu bitwa ngo nabira be canke n'abahindi canke n'abantu bavuye mu bihugu byo muri Afrika cyangwa muri Aziya
n'abakavukire
uraje abazungu ni bake cyane muri Brazil barutwa nabo bose mvuga ariko siho honyine gusa ndaguha n'akarorero nko mu Bufaransa mu gihugu ndimwo uraje abirabure bariho bize ariko ntibaseruka ariko ntibahabwa igiti ariko ntibahabwa iteka ryo kuba abaminisitiri benshi cyangwa baba abapote abigisha muri kaminuza umenga ni igihugu cy'abazungu gusa ukibaza none ni kuki ari mu Bufaransa ari muri Estados Unidos muri Amerika ari muri Brazil ari muri Cuba abirabure bama bashigwa inyuma bigasha bitera n'ikindi kibazo vuti mbe ni kuki twebwe abirabure twitwa ngo turi wacu muri Afurika dutwarana nabi gusumba ibindi bihugu muri iki gihe bijya turimo keretse uno munsi niho numvise inkuru nziza umuntu yocishamo uno munsi ndavuga yuko muri Gambia harabaye amatora ejo hanyuma perezida yahora twabaye yitwa Yaya Jame yari amaze imyaka 22 uwo yatsinzwe mugabo tubwire Imana yemere ko yatsinzwe ni kuki none abirabure batwara iwabo batwarwa n'abahandi twama turi inyuma ni kuki
ni ikibazo gikomeye cyo kwibaza
Ndimo bishira kuri kuba yonyene gusa ni kibazo tugaruka ko natwe ni kuki twama turi mu ngwano twama twinubana twama dushirana inyuma ni kuki
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tuko tuganira ku rupfu ubuzima n'iragi rya Fidel Castro yayoboye igihe kirekire muri Cuba hamwe n'umutumire wacu Athanase Karayenga umumenyesha makuru yigenga akaba ni umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku bibazo bijanye n'itangazamakuru tuje ku mirongo ya telefone aha bari ko baradukurikirana babaza ibibazo bagashikiza ni ivyumviro vyabo ku murongo dufise Jafet uratwumva
umva
urafise ikibazo canke icimvira uterera
Ego ndafise ikibazo n'icyumviro nagira nterere.
Eh.
Ya mudawanje ndaramukije Athanase.
Arabumva?
Castro rero n'umuntu prematuzi twatwiga twatwumva mu makuru ivyo yakoze. Bintu byiwe no kuri byari bihamba. Hama nagira mbazo umutumira Athanase. Honese ni kubera iki abazungu twitaho kumenya amateka yabo eske ngaho muri Amerika nkamwe bwe muri Amerika abazungu baritaho ivyacu iyo tubuze nk'umuntu afise icyo yamaze mu gihugu
Athanase mu mwishure
ya gize umuntu Mandela sizi ko umuntu yorinda kumudeha mugabo iyo hagize umwirabure muri Afrika ashize imbere y'iyumviro byiza baramuvuga kandi si Mandela gusa n'abandi bahakarorero nka Nasser yatwaye muri Egypte igihe kimwe yaravugwa neza cyane kandi baramwemera baramwubaha nibutse Nkrumah baravuzwe baratewe iteka n'isi yose ushiremo na ba Sengo ushiremo na ba Nyerere ushiremo
no hafi iwacu kandi Lumumba
barwa gasore no iyo habaye abantu biteka bijunja kandi bafite ijambo b'abanyafrika baremerwa baravugwa kandi barashima nibyo vuga yuko ngo abazungu bo tabadukumira kuri ico kintu oya na gatoya.
Dufise kandi ku telefone niyo nzima wiriwe.
Wiriwe neza.
Ufise akabazo canke icyumviro?
Ufite akabazo?
Eh.
Ndabanza gushimira uwo atanazi. Na nonka mubaza nti yakurikiranye amateka y'igihugu cya Cuba ndetse n'imiyoborere ya Fidel Castro mu byaranze ingoma ze, habayemo guhangana hagati y'igihugu cya Cuba n'igihugu cya Amerika. Ku buryo byagaragaye ko mu minsi ishize amaze kwitaba Imana Fidel Castro, perezida witegura kuba perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Fidel Castro ari umunyagitugu ukomeye ndetse wari warazengereje abaturage be. Kandi ibindi bihugu nyamara ku isi bye byarashimye imikorere ye, aho bagaragaza ko yateje Cuba imbere ndetse agaha Cuba ubushobozi bwo kuba yahangana n'ibindi bihugu. Nibaza ngo ku mubano warasubukuwe hagati ya Amerika na Cuba, nyuma yariya magambo buriya abona nta ngaruka zizabaho hagati y'ibihugu byombi. Nk'umuhanga rero yagira icyo abitubwiraho.
Mumwishure
kuri Trump n'umuntu ateye ubwoba kandi ateye isoni mu buryo bwinshi, kuko ingene yatowe, ingene yatukanye, ingene yavuze n'abemera Isilamu, ingene yacoje abagore. Biragoye kumva yuko n'ivyo yavuze kuri Cuba nyene birafatanye n'umuntu yavuze ayamuhe mu gihe yariko ariyamamaza ngo atogwe. Ariko burya nico cizere kumbe dufise naho yashikiriye ubutegetsi yabucishije mu buryo bubi cyane bugayitse, hari naho kumbe azokwikubita agashi, hari naho kumbe arya amajambo atazabagenderako. Kubera iki? Kuko burya Trump n'umugwizatunga bavuga yuko n'igihe mbere Obama atari bwaje muri Cuba kuraba yuko bukunga ubumwe, kandi yari afite imigambi yo kuja kubakayo amahoteli. Trump rero n'umuntu ndibaza yuko abonye yuko abantu benshi bagenda muri Cuba, ubu indege zatangiye kugenda ziva muri Etats Unis ziva muri Cuba, kandi ndibaza ko itazasubira inyuma n'ahabesha. Amaze kubona ko hariho imigenderanire ituma abantu bagenda bagaruka, Trump azosubira, ndibaza ko azokwisubira ko ahubwo nibaza ko ari mu bambere azokubaka ayo mahoteli yongere yakira abantu b'ingenzi. Ivyo yavuze mu gihe cyo kwiyamamaza kumbure akabishira inyuma. N'ikindi cya kabiri umuntu yashobora kwibutsa ni uko hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika hariho akantu kakibare Abanyamerika bihagiye kitwa Guantanamo. Muri Guantanamo rero Abanyamerika bapfungirayo abantu baruhebwa b'abateroriste. Ako kantu Obama vyaramunaniye kugara, vyarananiye ko abafungiweyo barekugwa. Abanyamerika baranse ngo abo bantu bakurucaniza mu bihugu vyo muri Moyen-Orient ngo ntibaze gupfungirwa muri Amerika, mu magereza yo muri Amerika. Umuntu icyo yokwibaza, mbe Trump azoca asubiza inyuma ibyo Obama yavuze kuri Guantanamo, kuko Obama yashaka kugira ngo ahugare Cuba, kandi guverinoma ya Cuba ishaka yuko Amerika ibasubiza icyo cibare bigaruriye. Ivyo byo Trump azobivuga kwiki? Hanyuma n'ikindi nacyo ndibaza yuko umuntu ateza kubirabira hagufi, Amerika yarafatiye ibihano byinshi cyane irazitira Cuba kuva imyaka n'ibindi. Ivyo bihano none Trump azobigumizaho canke azobikura canke azobyorosha? Ntawuzi ingene azobakora, mugabo ko ari umuntu w'amahera ndibaza yuko azobaza kwibaza imbere yuko asubira afata ibindi bihano bikabije canke ibindi bihano bishasha canke akagumizaho ivyari bisanzwe. Ahubwo ndibaza yuko Trump naho avuga ukundi avuga ayamuhe, ndibaza ko azohindura kuko we babona imari ashobora kuza guca muri Kuba wenyine cyangwa abana biwe cyangwa abo basangije icyashara nibaza yuko azosubira inyuma byose ibyo Obama yakoze kugira ngo Kuba na Amerika bisubire byunge ubumwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku vyereke rupfu ubuzima niragi ya Fidel Castro yayoboye Cuba mu gihe kirekire. Tubashaka kandi kuba ariko baratwumviza nkabo barakoze canke bize canke baragiye muri Cuba bakamara igihe ko boshobora nabo kugira ico batereye muri iki kiganiro bakatubwira uko bahiboneye vyo dushimisha. Undi dufise muri aka kanya ku murongo ni Haragakiza uratwumva?
Yego ndabumva, mwiriwe ku Ijwi ry'Amerika.
Mwiriwe. Ufise ikibazo canke intererano?
Bisanzwe ni intererano.
Eh.
Nagomba kuvuga ni intererano kandi irimo n'ikibazo. Ndabona uwo Castro nyakwigendera aravuzwe cyane kenshi mu mateka yagiye arangura mu gihugu cya Cuba, birushirizaho kandi kugaragara ku rubuga rwa internet, nguma ndabibona kenshi biguma bigaruka. None ko benshi bamuvuga ko yakoze bwiza, abandi bakavuga ko yakoze ibintu bidatomoye, none mu by'ukuri Castro muri rusange yaba yakoze ibintu bimeze gute? Umuntu yavuga ko yakoze bwiza cyangwa yovuga yuko yakoze ibintu bibi mu mateka yiwe yagiye amuranga nga muri icyo gihugu cya Cuba?
Reka umutumire wacu abishure.
Yego,
nuko twabye tubivuga kare. Mu by'ukuri yakoze ibyiza byinshi n'ibibi byinshi, mugabo kwa umuntu yabaye kirangiranwa ku isi yose, abantu kumbure bacabirwa n'ukugomba kumenya ibyiza gusa yakoze, ariko ibibi yarabikoze. Hari abantu benshi bahunze, hari abantu benshi bahunze bakava muri Kuba bakaja mu bihugu bindi byo ku isi kuko bari batotejwe iwabo. Hariho abantu benshi bapfungiwe muri Kuba imyaka 10, 20, 30 kubera yuko bo bavuze ikintu leta ya Castro itashimye. Hariho ubwo bukene nabivuze kare, hariho abantu bakenye cyane, abo birabure, mugabo Kuba irafise uburyo bwinshi bw'uko cyo giteye imbere, ariko abantu barakenye rwose. Sinzi ko murabona yuko n'imodoka zabo iyo zerekanye amasanamu ya Havana n'ahandi mu bindi micungano yo muri Kuba, usanga ari imiduga ya kera cyane yashaje, kubera kuko abanyamerika bari bazi yuko bagura imiduga ikiri mishasha. Bivuga yuko byiza byinshi yarabikoze, yarahayiteka igihugu ciwe, yarateza imbere ukwigisha, yarateza imbere ubuvuzi, yarafashije ibihugu byinshi byo muri Afurika yuko byiganzura umwasi, aranarungika abasoda benshi. Ibyiza biriho n'ibibi biriho, mugabo ubu icyo gihabaye ni gushira imbere akazoza ka Kuba mu minsi iza, mu mezi aza, mu myaka iza. Ibyiza yarabikoze, ibibi yarabikoze, mugabo numva wewe yashengeye. Igisigaye ikiri mu mitwe y'abantu ubu si uko yakoze ibyiza cyangwa yakoze ibibi, ni ukumenya ati none Kuba igiye kuja he, izoba iki?
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tugaruke ku bintu yakoze nko mu karere ka Afrika, muravuze ko yafashije yamadu. Tugaruke ku gisata kijanye n'ubuvuzi, muravuze ko no mu bihugu byacu nk'u Burundi hageze igihe haraba abaganga benshi bo muri Cuba. Niki nuruheru harubona bashoboye gufasha mu kugwanya nk'indwara zigira mu karere ka Afrika?
Sinzi ibihugu byinshi, mugabo abaganga bo muri Kuba igihe bari
tuvuge nko mu Burundi
bavura mu bitaro bikuru bya Ngozi. Mu by'ukuri bavura nk'uko ubu muri iki gihe dufite abaganga b'Abashinwa batari bake bari Burundi bariko barafasha, nabone bavurira muri tari bikuza meza ni gitega abashinwa bari gitega mu byukuru sanga nk'ibihugu twitwa kutudise cyane cyane byahora ari bihugu by'abakomunisti icyo kindi barakunda kugufasha rwose abanyafurika yuko bisununa bakaronka abaganga benshi rero sinovuga ngo ni ibintu byo kwamaho sinzi ko ari ibintu umuntu agiye kwizera yuko bizokwana bishyirwa imbere n'ibihugu by'iwacu ariko byari bikwiye kuri yuko ibihugu by'iwacu by'u Burundi Rwanda n'ibindi bikuvyaha mu birere ibiyaga bigari byokwiga uburyo bwo kwigisha abarundi n'abanyarwanda n'abatanzaniya n'abakongole n'abakenya ubwo buhinga bwo kuvura kugira ntitube tugikeneye abantu bava hanze ego ni byiza ko baduterera mugabo n'ukuri birateye ubwoba kubona yuko nka kaminuza y'u Burundi mu cyukuri gisani yasanze iri kuyasambuka ukibaza ati none tuzokwama tuzera inzego gushika ryari ni kuko itutoshe imbere iyo migambi ibiri ya kasko ikatubera icigwa ciza akarorero keza gushira imbere ubumenyi gushira imbere kwiga gushira imbere kuvura ibyo byonyine bibiri byaba bikwiye rero sinzi ko bibo kasko cyangwa bamukurikira bazobibandanya mugabo icyo nzi ni uko icyo kintu cyo kwigisha ubuganga baragishyize imbere cyane kandi n'ejo bundi narumvise abana b'abasore b'abakongomani bari kubariga ubuvuzi muri Congo bambe muri Cuba rero icyo tubera akabare keza kuko mu by'ukuri urabye mu myaka iza ibihugu bitazaba byigenga muri iyo mitigire ibiri yo kwigisha mu by'ukuri ibyo bihugu bizonyerera nta majambo yashoboka abantu batiga badashira imbere kumenya badashira imbere kwiga ibisingirakamaro icyo n'akarorero keza rwose kiba yaduhaye.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC kubacukura muri radio yanyu tubitsa ko muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga y'ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Atanazi Karayenga umumenyeshamakuru yigenga kongera akaba ari umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku vyerekeye ibijanye n'itangazamakuru mu makungu. Turiko tuvuga ku rupfu ubuzima hamwe n'iragi rya Fidel Castro yayoboye kuba mu kiringo kirekire. Muri iki gihe Fidel Castro arenganye imisi yiwe irangiye yitavye Imana. Uwo bavukana Raul Castro akaba ubu ariwe president wa Cuba. Mu bihe biri imbere muribaza ko hari igishobora guhinduka ku ntumbero ya politique yari hasanzwe canke bizobandanya mu murongo Fidel Castro yasize.
Oya bizohinduka. Ni ngombwa bihinduke kuko kumbure batinya kumubabaza bavuze bati mwari heze nyakubahwa reka dusubiremo imigambi mwari mwashize imbere reka twugurure igihugu kuko na Raul Castro ntakiri umusore ukuvuga ngo azarafite imyaka 20 imbere yiwe nawe ateza kwiyumvira ikizokurikira aha ashengeye cyo bavuze rero abatwara muri Cuba ubu baraze ahisigeze bakugurura bakabona yuko gupfunga abantu ngo bavuze nabi leta yabo ivyo byarataye murongo kwangaza abantu ngo ntibemera imigambi ya politiki yabo byarataye murongo kandi noneho kuba n'igihugu gifise uburyo bwinshi bwo guteza imbere hari ingenzi zishobora kugendayo hari barakora isukari nyinshi cyane barafise n'ubundi bushobozi n'ubundi butunzi boshira imbere kandi noneho bakagerageza yuko uruganda rwo hagati ya Etats Unis nabo nyene rwongerekana kugira abahunzi bagiye muri Etats Unis bagaruke bazane amahera bashinga imitahe yabo bashinga amakaminuza bashinga ibitaro bashinge kuko umuntu yahunze umubwiye utarashobora kugaruka n'iteka kandi agashobora gukora ataga isure ni ukuri ashobora kugufasha guteza imbere igihugu bivuga yuko mu ncamake atabishoboye abakurikira bazabishobora bateza kubikora kuko ubu isi yarahindutse internet iriho urabona nk'ubu igitangaje cyiza kandi wewe uri muri Amerika uri Washington je ndi mu Faransa bari kubarakura basaba izazo cyangwa bari mu Rwanda bari Burundi isi yabaye ntoya cyane nk'ubu nyine ngeje kubona yuko yaya jamais wo muri Gambi yatsinzwe bivuga yuko uri muri Cuba uri muri mu Burusiya uri mu Faransa uri muri Venezuela isi yarahindutse kandi ihinduka mu buryo bw'uko abantu bashobora kugira ati ubu nanje ndashaka kubwigenge ubu nanje nshaka kubaza ijambo ubu nanje nshaka kwigenga ngashinga umutayu ngashinga ibitaro ngashinga iresitora ngashinga kaminuza utarinze kunama gusabiriza leta itwara ubu ni ukuri n'abanyafurika benshi baramaze kubishika ko hari ibyo bigenga abantu bafite ubwigenge batatangazwa ibihugu byacu mfatire nk'u Burundi turi inyuma rwose na Cuba ako karorero yuko nabone naho bari mu bukomunisti bariko baraca imbere bariko baribaza ingene botegekanye igihugu cyabo ukundi gushasha ni ngombwa bahinduke
naho kumva nk'iza politiki uravuze bari bahunze Cuba benshi baravugwa ko bari ku ruhande rwa Fulgencio Batista aribo bari bakomeye bafite amatungo ni gihagararo n'ubushobozi muri Cuba benshi bakaba bahungiye muri leta ya Florida aho bavugwa ko abari muri Amerika na cyane cyane muri ako karere bashobora kuba bababa imiliyoni zibiri ku mpamvu za politike cyane ngaha muri Amerika kubera abarepublikani babakoresha kurondera amajwi yabo n'abantu bagwanije cyane Castro n'intwaro yiwe gushika n'ubu abo abarutse vuba ngo biriko biratangura guhinduka ariko baje kera abo bakuze baracyafise icyo kintu cyo kugomba guhangana na Castro kubera kumureba bakuye amata mu kanwa muribaza ubu urumva hari kwigaburamwe ubu hagati yabo bakuze n'abariko bararuka ubu abariko bararuka ubu bariko baraba imbere nk'uko uri kuravuga ko isi igumi ihindagurika muribaza ko uko guhangana kuzogabanuka uko abo bakuze bazoba bariko barava mu nzira
ni ngombwa bihinduke kuko urumva abahunze mu 1959 haciye imyaka ishika ingahe 60 ikumbure n'irenga abo bantu nabo nta buryo kuvuga ngo barafise kugira ngo basubire muri Cuba basubire ku byabo n'abana babo ahubwo n'abuzukuru babo bazosubira muri Cuba kandi buryo umuntu yahunze umuhaye uburyo bwo gusubira iwe usanga ari wakunda igihugu gusuga abagumye mu gihugu abo bana abuzukuru n'abaruka ku bantu bahunze kera nta kintu kibabuza gusubira aho abavyeyi bavukiye bakuriye kandi bagaca bakunda Kuba na Amerika bashobora gukunda ibyo bihugu bibiri byose rero si ukuvuga ngo bazocamo bazokwicamo kubiri ngo bakunde Kuba cyangwa bakunde Amerika oya ushobora gukunda byose kandi niko bizomera kandi barize kandi barabona isi kandi noneho abanyamerika bagumye badadaza abakanadiya bazohafata bazi yuko umushikirangaji wa mbere muri Canada wa kera Trudeau yari umugezi Trump wa Castro umuhungu we ubu ni watwara kandi yahora muri Cuba kuramutsa leta yo muri Cuba kandi nawe ndibaza ko akunda igihugu cyitwa Cuba hari abantu bo muri Canada benshi baza mu buruhuko muri Cuba
tutibagiye n'abanyaburaya ngaho ku ruhande rwanyu ntitutibagiye n'abanyaburaya ngaho ku ruhande rwanyu
abanyaburaya nabone bazogira ati okay mwebwe abanyamerika bashaka ni mureke kujayo mbuga twe tuzokwikirayo twe tuzoshivayo amahoteli n'amabanki n'ibindi ariko urazi ingene ubushinwa bwahindutse bukaba igihugu cya mbere ku isi ubu mu minsi iza kandi ishitwa ari ubukomunisti ni kuki Kuba itohinduka ngo ibe igihugu gikwega abantu gikwega imari gikwega akazi gikwega ingenzi gikwega amabanki ni kuki ibyo nibaza yuko uwibaza yuko bitazoshoboka arihenda kuko isi yarahindutse niko irahinduka gukinagaza abantu bibaza yuko uzokwa gutwara imyaka yose kugira ngo bakubahe ntibikifata bishoboka.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC makiganiro muri sanga ku telefone turi kumwe na Emmanuel uratwumva? Emmanuel uratwumva? Emmanuel ntakiri ku murongo uratwumva Emmanuel? Reka Emmanuel twashoboye kuguma ku murongo reka tufise uyundi Claude uratwumva?
Ndabumva namahoro
namahoro mufise akabazo canke icyumviro muterera
bagomba kuba ko natwe tugandaye ngaha mu University y'u Burundi kuko tubuze icyabwenge yahora idufasha mu bintu byinshi batumutumira ikintu kimwe none umutumire ko twamutumiye icyizere yoduha ku bintu yahora dufasha bimwe bigiye kugenda gute intererano yanjye ari
arabishura mu mwishure atanaze
tahuye neza uwo muntu babuze ni nde
yitwa Claude
Claude uwo muntu babuze muri kaminuza y'u Burundi ni nde
avuga ko nabo bagandaye muri kaminuza kubera urupfu rwa Castro ngo kubera ibintu yafasha mu Burundi
yego birumvikana yuko bagandara kuko Castro mu by'ukuri harimo twavuga tuti bavuga baramukunda abandi ntibamukunda icyo ikintu yamenyekanye ko rwose gusumba n'iteka yahaye igihugu ciwe n'iteka yahaye abantu nk'urwaruka ruri muri kaminuza i Burundi n'ahandi mu bindi bihugu bitwegereye ni ukuri ndumva igituma bogandara bati uwo muntu yari yaduciriye imbere yari yaduciriye inzira ubiravye n'igihe kimwe Che Guevara bari batangiye urugamba na Castro Che Guevara sinzi ko abasore bari mu rwaruka ruri muri kaminuza iri Burundi sinzi ko babizi Che Guevara yaraje i Burundi yaraciye i Bujumbura kandi yagomba kujabuka ngo aze hakurya ahure na ba Kabila bari kubarwanya leta y'abacombe leta y'abatwara abazungu b'ababiriki bahora bakandamije Congo hanyuma Che Guevara rero yaciye i Burundi agiye kuraba yuko hari ikintu ngo bafashe ariko yaciye yavuye ataye icyizere avuga ati Kabila nta kintu kizovamo umuntu afise iryo shaka ryo gufasha abantu kugira ngo yisununure kandi bagire iteka hanyuma nicyo gituma nk'ubu urwaruka rwo muri Burundi cyangwa urundi rwaruka rwo muri Afurika rwoshira imbere rwose iteka iteka ryabo iteka ry'ukwiga iteka ryo gutera imbere iteka y'ukutazima yuko batabaka ijambo iteka ry'ukuronka akazi iteka ryo gutembera ryo kuja kwiga ahandi ndumva igituma abasore bagandaye kuko bagira ati uwo muntu yahaye iteka abo abantu bo muri kuba kandi aragahugwa atonya natwe kumbe yari kutugirira akamaro nibyo ndabyumva igituma ariko mugabo ntibihebure kuko ibyo yakoze byiza nabivuze n'ibibi biriho twese tufata ihage ryiwe tukaraba icyiza yakoze tukakibandaniriza ko ariko ikibi yakoze nyuma y'urugo ko kwirukana abantu bagahunga hari abakiriya benshi bari hanze si byiza na gatonya urabona nk'i Burundi ubu hari ibihumbi amajana atatu by'abantu bahunze si byiza urazi Burundi nta bwigenge bwo kuvuga ikintu si byiza namye soma ikintu cerekeye bivuze kohadi noro Koreya ya ruguru igomba gusa n'indwara kaswa yagombye gushiraho ikintu kibangamiye abo muri kohadi noro n'ubwigenge bwo kurondera amakuru hari abantu muri kohadi noro bashyizeho urudandazwa kujyanayo amasinema amavideo amakle USB ariko amaprogramu kubyo abantu buguruke urumva iyo bageze ubundi wiyumvirira ikintu kitahuye n'indwara ya kimirijongo baca baguca umutwe iwacu nicyo kimwe urwaruka niruve hasi rugwanire ubwo bwigenge iryo teka nuko umuntu wese uwo ari we wese uburyo bwiwe afise yarize atize iryo teka leta zitwara zikura purama zibyemere zibishyira imbere hanyuma urwaruka rwacu rutere imbere.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ku murongo wa telefone tufise kandi Dani, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabaramukije cyane.
Mwaramutse, mufise akabazo canke icimvura mushikiriza?
Ego, manje kuramutse cyane umutumire kandi arakoze cyane kuko atanze umuco kuzerekeye n'uyu yaheruka kwitaba Imana mu gihugu cya Kiba. Yavuze ijambo ati isi yarabaye isi yaregeranye cyane, amajambo make isi ubu nk'uko noba ni ngaha Bujumbura ubundi nawe ari mu yindi ntara turashaka kukomunikana tukamenya amakuru umwanya muto kandi cyane, bivuga yuko aho ubu atakinyegeza gihari ku isi kandi ibintu bisigaye binyaruka cyane. Nduze ku ijambo rero ry'uno munsi bivanye n'ikiganiro cy'uno munsi, namye numviriza kare uyu Fidel Castro yarashe cyane kuri Santiago muri Cuba, aho barengana abanyagihugu kugira bamusezere. Ibyo nabikurikiranye, umutumire yahejeje kuvuga ijambo rimwe ati Fidel Castro afise ukuntu kubiri abonwa n'abanyagihugu, ari bamwe babona yuko ari umuntu afise neza azanye neza ku banyagihugu benshi, abandi nabati wangu hasi ibyo. Ariko tubazo nifitiye mnyabize umutumire n'utu muri Gambi nk'uko mwabivuze batumire kandi si muri Gambi gusenga muri Afurika, ariko reka tuje muri Gambi gato, aje kuba amatora umuperezida waho yajame yatwaye imyaka 22 ubu bivugwa yuko byiza yuba yamaze kuva kudonga yuko yamaze gutsindwa igihugu kikaba gitwarwa na Adama Barrow. None kubwanyu mubona gute ipolitiki yo muri Afurika gato? Nuko iyo tuko ndabirabajewe ndabirabira hafi mbona yuko politiki yo muri Afurika ari imwe, uyu Fidel Castro yagerageje guturinda abakoloni arafasha ibihugu bitari bike kuko byo kwikura k'abakoloni kandi yarakoze ibikora inka n'ukuri nawo mugayira, ariko nubwo biri uko ubukoroni bwagukomeje bubandanya mu buryo butandukanye. None iyo two turabiraba arabavuga ati ibihugu bitwagwa nabi abandi nabo baza kubasubira bikaza bikabuko nyene, biragoye kumuntu ava ku butegetsi igihugu yaragifatishije nk'umuheta nka Karole cyane.
Duga ku ijambo kuri icyo kibazo nyarutse.
Ego kuri icyo kibazo nka cambaza ati none ko mubona nk'ubukongo n'ibyabaye mu Burundi ni kumubona yuko amatora cyangwa hadi byama biba ngoma ko bavuga ngo yibwe byo bafite amatora nami kigatu kigera kabiri mwavuze ati berakwiye kugwaruka ngo haguruka rukiteka cyane cyane mu gicu Burundi kwiteka kugwaruka nabashaka mu muco ngaho hantu kwiteka kugwaruka mu mvuzi iki mwoshobora kuduha umuco mukaba mukaduha amajambo nkangahe cyangwa atatu abiri uko mukatubwira ati kwiteka kugwaruka nuko byaba ibyo bazi nari bifite. Murakoze cyane.
Murakoze mu mwishure.
Ikibazo cya mbere cyose ni uko tukaza kuri ako karorero ka Gambia nta muntu n'umwe yari yizeye yuko bahora atwara Yaya Jame ashobora gutsindwa. Abantu bose bibaza ati azokuma atsinda nk'uko yahora abigira ku myaka 22 ariko uraba ingene ibihugu ubahaye ubwigenge abantu bahaye ubwigenge bashobora gutora uko ukuntu utiteze na gatonya kandi ndibaza yuko hamwe Yaya Jame yokwemera ati natsinzwe akemera neza ati uwo yatsinze nafata ijambo nafata intahe atwara igihugu atwaye neza abagambiye ni ukuri Yaya Jame azoba agiye mu murongo w'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika biteka abantu twotangira kwa Karore naho yari amaze imyaka 22 biratwara naho yari amaze imyaka asinagaza abantu naho yari amaze imyaka yarirukanye abamenyeshamakuru mu by'ukuri Yaya Jame yatwara akagurya kw'i Burundi nicyo kintu cyari cyo kintu ariko hamwe twagira imana akemera ati jewe ndahesheje kuko natsinzwe ni ukuri iyo tuba yinjira mu murongo w'intore muri Afurika gihambaye burya
mubandanye
ego ikintu gihambaye mu ntwaro zo muri Afurika nibutse ijambo Perezida Nyerere yabwiye abagaza umunsi umwe Perezida Nyerere yaraje muri visite officielle i Burundi hanyuma ahora bivuga gutebura avuga ati abwira abagaza ati mbe urabizi abantu badutwaye b'abazungu barazi ubwenge rwose hanyuma abagaza ati gute atumve neza ati kera bagitwara ibihugu byacu nibo batwirirwa inyuma nibo baturarika batujyana mu mashuri badukubita imoko nibo birirwa akuye akabarenze batwara ibihugu byacu ati kuva tubavundereje tukabiganzura tugashinga ntayo kwikukira ubu twebwe dutwarira abo kandi dutwara nabi nkabo ati icyo nicyo gihe cyerekana yuko bazi ubwenge baragiye ariko nitwe tubandanya gutwara nabi nk'abakoloni icyo n'icyumviro nama ngaruka ko umuntu ariko ariyumvira asoma ibitabo araba ubwororero bw'ahandi mbe ni kuki abanyafurika baguma batwara nabi abanyafurika bacu ibihugu byacu ngo bakarusha mbere n'ububi abadutwaye mu gikoroni ni kuki ako kantu sizi ko ari umuntu agafitiye umuti nicyo gituma ngira ndi nsinzira ku kibazo cya kabiri yavuze ati iteka umuntu aryiha gute cyane cyane urwaruka nk'i Burundi cyangwa no mu bindi bihugu iteka ubanza kuryiha mu mutwe w'iwawe ukanka agakandamiza ukanka yuko umuntu akubuza kuvuga ibyo wiyumvira ukanka yuko umuntu aguhendesha ubuntu budafashe ngo nuje kuba ugwane uje mu mbonera kure uje mu ntera hamwe uje mu bintu by'ibipfayongo bidafise akazoza kwihite kuri umusore w'i Burundi umuyabaga wo mu Burundi ni ukwiga gushika aho umutwe usaduka bashaka ndi wosaduka kwiga kurondera ubwenge bwose ushobora kuko nta bundi buryo buriho muri iki gihe muri gisi tugezemo kugutera imbere utize kwiteza iteka urumusore umumenyesha makuru navuga cyane cyane umunyeshuri muri kaminuza ni kuraba ahandi ingendera abandi babaho kuraba kugura internet gusoma ibitabo kubaza abagiye uti mbe mu Bushinwa bimeze bite mbe muri Tanzania bimeze bite mbe muri Mexique bimeze bite mbe muri Islande bimeze bite mbe ikintu nubiga ko cerekeye ubuzima bw'iwanje bwerekeye umuryango w'iwanje cerekeye igihugu c'iwanje c'Uburundi n'ikiye ishure iri hose ku isi yose mu bihugu byose ikintu nacyo kwihiteka mu Burundi ni ukwemera amategeko kuko simva n'ingene abantu bemera amategeko y'umupira abantu bakemera yuko ugize ufashe umupira n'amaboko baguha umusifuri ashobora kubwira ati hagarika wewe urije hanyuma abandi iyo bagiye mu matora bakira amatora kandi ari amategeko twahanye twasinyaniye ni kuki twokwemera umupira gusumba amategeko yo gutwarana kwiteka umunyeshuri muri kaminuza kw'i Burundi no gutahuza ibyo byose ukabiganira n'abandi ugasoma igitabo
reka tutere dusozera turafise uwundi ku murongo wa telefone Ildefonse uratwumva umwanya ugiye kuturangirana muri make mufise akabazo canke icyumviro muterera muri make unyarutse ko dusigaranye umwanya muto cyane
yego rwose iyo ndebye uburyo Kasero yabayeho no mu miyoborere ye njyewe hari aho mbona izi ntwaro za komunisme nubwo wenda hari babigeragaho bibavunye akaba aricyo gituma abaturage rimwe na rimwe barabikomaga ariko ubona yuko rwose bipfa kugerageza kuba byiza kurenza kapitalisme kuko usanga abakomunisme byibura bagerageza kugira ibyo bagenera abaturage ariko kapitalisti usanga n'ibyo abaturage bafite bibashirana ugasanga
baza ku kabazo umwanya uri kuragenda
njye rero ikibazo mubaza cyerekeranye n'uburyo y'abana y'Afurika ndamubaza nkurikiza z'amateka ye cyane mu buryo bwihariye ndamubaza ku gihugu cy'u Rwanda Uburundi Uganda Castro y'abana yatiye ibihugu ko numva ashobora kuba ari umuntu ukunze guhanganira
reka bishure umwanya uragiye mu mwishure muri make umwanya uri kuragenda
sinatahuye neza icyo yagombye kuvuga na karero keza twakura kuri Kaso turi
nk'ibihugu vy'u Burundi Rwanda na Uganda muri kajya karere
yego sivugana muri bijya bihugu byose icyo umuriro mukura ko kandi niragi byiza cyane nako gateka ushinze iteka ry'abantu hanyuma ibisigaye bitabikurikira wubasha abantu weretse abantu kububaha kubakunda kubaha amajambere kubaha ubwigenge ni ukuri ibintu birakurikirana kandi ubwo bukomunisme bwararenganywe ubwo bukapitalisme bwararenganywe igisigaye ni ubwigenge bw'abantu kugira bonyine biteze imbere kandi bemere bakunda igihugu cyabo
hanyuma hari ikintu cy'anyuma washikiriza ku byerekeye ikiganiro tugize muri make
oya muri make cyo nagomba kugushimira rwose ko wabaye uburyo bwo kubyaka tuganira na bene wacu b'abarundi n'abanyarwanda n'abandi bari hanze bari muri bya bihugu by'iwacu ikindi cya kabiri ni uko Castro naho agiye adusigiye iragi ryiza n'iragi ribi rero nti twumushingira intahe wewe aragiye ntihabaye twebwe ntiturabe imbere byerekeye Castro kuba nibyo ariko cyane cyane Afurika
murakoze yari Athanase Gahungu umumenyeshamakuru yigenga akongera akaba ari umuhinga mpanuzwa jambo yigenga ku byerekeye itangazamakuru mu makungu turako tuganira ku rupfu ubuzima n'iragi rya Fidel Castro yatwaye Cuba mu kiringo kirekire turashimiye rero mwese mwaduteze amatwi abashoboye kuduhamagara bagashikiriza ibyiyumviro byanyu muri iki kiganiro muri sanga tubifurije mwese kugira ibihe byiza.